ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamanira i Washington DC mu kirune mu Kinyarwanda ikaze njuti mwese mu duteza amatwi mu Rwanda mu twumvira kuri FM 104.3 mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na 41 mugihe amakungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kwishure bitewe n'ubukene irimo muri kino gihe.
Ego ntivyoroshe kuvuja n'ubuzima bwa misi yose kuntu bafungura kuntu dushaka kwigisha abana birasaba kwiruka cyane muragashyamo ingufu mugabo amaronderero niyo sanga ari make bivanye bamwe bamwe amikoro yabo abari make
abo ni bamwe muri abo batwa. Urwaruka rwa Nyafrika rugira ku majana indwi ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC. Urwo rwaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama. Abantu bitwaje ibirwanisho bishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cya kure muri Repubulika ya Central Africa. Ufaransa ejo ku munsi wa kabiri bwaratangwe gukura abanyagihugu babwo muri Nigeri inyuma ya coup d'etat yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntiyagira muja ni mukanya. Bika dufite muri aya makuru ko yavugwa hirya no hino ku isi. Abantu bitwaje ibirwanisho barishe barashe abasivile 13 mu gitero bakoze mu mihana iri mu gice cya kure muri Repubulika ya Central Africa. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Abagwanya ubutegetsi bagera kuri 20 ku munsi wa mbere w'indwi barakoze igitero mu mihana yahitwa Diki hafi y'urubibe rwa Chad mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Iyo nkuru yatangajwe na Jean Gilbert Bangudu, prefe wako karere. Abasirikare ntibigeze bamenya amakuru y'ico gitero imbere y'uko kiba. Umukuru w'iyo mihana Ibrahim Senusi yaremeje igitigiri cy'abapfuye yongera atangaza ko abandi bantu babiri bakomeretse. Ico gitero cyabereye ku birometero 22 vy'ikambi y'igisirikare iri muri prefecture yitwa Bamingi Bangoran. Abagwanya ubutegetsi barakoranije abagabo bo mu mihana ya Diki bababwira ko hari ivyo bashaka kubabwira baca batangura kurasa. Abapfasoni n'abana barashoboye kuyanyaga bahungira mu ishyamba. Ubwo bwicanyi bwabaye umunsi umwe inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro rishasha rizohurenganzira President Faustin Archange Touadéra afise imyaka 66 bwo kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Imigambwe ikomeye itavuga rumwe na leta, amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu n'abagwanya ubutegetsi bose basavye abanyagihugu kutitaba amatora yabaye ku munsi w'Imana urangiye. Bagirije President Touadéra ko ariko arondera kuguma ku butegetsi ubuzima bwiwe bwose.
Ufaransa ejo ku munsi wa kabiri mwaratanguye gukura abanyagihugu babwo muri Nigeri inyuma ya coup d'etat yakuye ku butegetsi mu ndwi iheze umukuru w'igihugu yari ashigikiwe n'ibihugu byo mu burengero bw'isi. Inkuru n'ubundi dushikizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Igingo ya leta y'Ubufaransa yo gukura abanyagihugu bayo muri Niger yatumwe n'ibitero byakozwe kuri ambasade y'Ubufaransa ku murwa mukuru Niamey n'ingingo yo kugara ikirere muri icyo gihugu yatumye kuhava hakoreshejwe uburyo busanzwe bidashoboka. Iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa. Imbere yaho Ubufaransa bwari bwatangaje ko buriko butegura kuvana abanyagihugu babwo muri Niger kubera ibintu bitera bimera nabi kurushiriza ku murwa mukuru Niamey. Yamara nta kirangamisi kubijanye n'ico gikorwa ubufaransa bwari bwatanze. Muri Niger hari abafaransa bagera ku 600 umuntu adashizemwo abari muri ico gihugu nk'ingenzi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubufaransa bwatangaje ko bwiteguriye gukura muri Niger n'abandi banyaburayi bahari. Leta y'Ubufaransa yatumye ko kuri uyu wa kabiri inama y'abashikiranganji kugira ifata ingingo ku kugena igikorwa cyo gukura abafaransa muri Niger cogenda.
Inzego z'igisirikare cy'Urusiya ejo ku munsi wa kabiri zaratangaje ko zarashe indege za Ukraine zitagira abadereva zari zakoze igitero ku murwa mukuru w'Urusiya Moscow. Imwe muri izo ndege zarashwe yaguye kuri imwe mu magorofa maremare ari hagati muri icyo gihugu. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma.
Sergei Sobyanin yobora umujyi wa Moscow yatangaje ku rubuga rwa Telegram ko imwe mu ndege zitagira abapilote za Ukraine yari yarashe kuri iryo gorofa ku cyumweru. Nta mubare w'abakomerekeye mu gitero cyagabwe kuri uyu wa kabiri watangajwe. Gusa Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze ko yashoboye kuburizamo igitero cy'indege eshatu za Ukraine zari zagabwe ku mato y'Uburusiya ariko irondo mu nyanja y'umukara. Uburusiya bwatangaje ko icyo gitero cyari cyagabwe mu birometero 340 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Sevastopol. Muri Ukraine ho abategetsi batangaje ko ibisasu by'ingabo z'Uburusiya kuri uyu wa kabiri byaguye ku bitaro bigahitana umuganga umwe bikomeretsa n'umuforomo. Mu karere ka Kharkiv abategetsi bavuze ko Uburusiya bwagabye igitero cy'indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Shahid zakorewe muri Iran zirasa ku nyubako yigishirizwamo no kuri stade yifashishwa mu mikino inyuranye. Ibitero by'Uburusiya mu mijyi ya Ukraine bimaze guhitana abatari bake abandi bagakomereka byatumye Perezida Volodymyr Zelensky ashimangira ko Ukraine ikeneye intwaro zirasa kure.
Abasirikare bafashe ubutegetsi muri Myanmar baragiriye imbabazi Aung San Suu Kyi ku vyaha bitanu yakurikiranwa ko n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Aung San Suu Kyi yatawe mu mvuto n'abasirikare bafashe ubutegetsi kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'2021. Hari igihe batembagaza leta yiwe yari yatowe biciye mu nzira ya demokrasi. San Suu Kyi afise imyaka 78 yaciriwe ibihano ku vyaha bitari bike yagirizwa birimo kugumura abanyagihugu, guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe n'ubusuma mu matora na ruswa. Mu itangazo ryasohowe kuri televiziyo y'igisirikare, abo basirikare bavuze ko Aung San Suu Kyi yagiriwe ikigongwe ku vyaha bitanu yamara ko agikurikiranwa ku bindi vyaha 14. Nuvuga ko umunyororo w'imyaka 33 yari yaciriwe uzogabanywa imyaka 6. Ibyatangajwe ku vyerekeye imbabazi zagiriwe San Suu Kyi biri mu mugambi w'ukugirira ikigongwe abanyororo barenga 7,000. Abantu barenga 19,000 n'amajanindwi bari mu munyororo muri Myanmar nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe rigezweho gufasha abanyororo batabwa mu mvuto ku mvo za politike muri ico gihugu. Aung San Suu Kyi yabonetse ku mugaragaro rimwe gusa kuva ku deta mu mwaka w'2021 ibaye ariko arunguruza urubanza ku munyororo yaciriwe. Nta byinshi bizwi ku vyerekeye kugene imanza zimwerekeye ziriko ziragenda kubera abamenyeshamakuru canke indorerezi batemeregwa kuzikwirikirana.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet wisatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook kuri VOA radio yacu. Mukanya amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Urugaruka rw'Abanyafrika rugera ku 70 ruri mu nama n'abategetsi batandukanye bo ku murwa mukuru wa leta zo muri Amerika, Washington DC. Urugaruka rwatumiwe muri programme ya Mandela Washington Fellowship yatangujwe na Perezida Barack Obama. Wari rumaze indwi mu bikorwa byo gukarisha ubwenge muri za kaminuza zitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Iyo programme iha ubushobozi n'ubumenyi urwaruka rubonwa nk'abayobozi bakazoza, ikanafasha kubongera ubumenyi bwo guhangana n'ibibazo bihanze umugabane bakomokamwo. Umwe muri urwo rwaruka Chancel bamuhaye haranira agateka k'abana mu Burundi yagendeye Ijwi rya Amerika twiganira ibikorwa bamazemo indwi standatu muri Amerika.
Icyo navuga nungutse cyane cyane kwa zino nyigisho zihagaze kubijanye no kuronka ubumenyi mu bijanye na leadership, uburongozi bwiza. Narashoboye kuronka rero ubumenyi mu bijanye n'ivyo by'uburongozi bwiza, ndaronka ubumenyi mu bijanye no kurongora amashirahamwe, ibikorwa abantu bakora mu mashirahamwe cyane cyane haranira agateka k'abana bakwiriye gukora, mbe bo bitangura gute, bo bikurikira iki, ni iyihe migambi mikuru umuntu ashobora kugira. Ego ivyo byose ni ibintu naronkeye ubumenyi hamwe no kumenyana n'abantu dushobora gukorana muri kazoza. Ego
nuburyo bwinshi cyane Amerika yaba yashize mu gwaruka rw'abanyafrika umwe aba yashiriwe mu buryo bushika ku bihumbi 25 by'amadolari y'amanyamerika kugira ngo aze muri Amerika amari yo misi hamasubira inyuma afashe mu kibano afashe igihugu cyabo ariko kandi turazi yuko ugwaruka rw'abarundi benshi badasubira inyuma icyo kibazo nico twagiye turabona haje uyu mwaka batatu bonyene icyo kiva kuki ubona uwo kivuga
ku bwanje novuga yuko umwe wese abafise impamvu zatumye aguma ngaha mu kibanza cyo gusubira inyuma mugabo ku bwanje mbona umenga ntivyari bikwiriye kuko ucusanga turi ko turabuza amahigwe urundi gwaruka ruba rukeneye ayo mahigwe yo kuza kurondera ubumenyi hama rukabusubiza inyuma mu guteza imbere igihugu cacu
Hanyuma icyo wize cyane cyane ku mico y'Abanyamerika ya mezi abiri umaze hano muri Amerika wagiye muri mu ntara zitandukanye urabona ingene babayeho urabona ubuzima bwabo ingene bakora ingene bavuga kumbure bimwe mu bintu byiza wagiye utahanye mu Burundi ni wasubira inyuma cyo bari nk'iki
ikintu nakunze abanyamerika barihanganirana barakirana mu kudasa canke mu kudahuza kw'ivyiyumviro ego ico kintu narakibakundiye kandi y'abantu batandukanye ivyiyumviro bakabihuriza hamwe kenshi biratanga umusaruro ego
hanyuma muri rusange impano rufitiye ugwaruka rw'abanyafrika ugwaruka rw'abarundi zoba ari izihe usubira inyuma ubatekereriki
no babwira yuko nabo bogerageza amahigwe bakiyandikisha ari benshi hama bagakurikira impano zabo bakazironderera ubumenyi kuko umuntu ashobora kuba afise impano yo gukora ikintu mugabo impano yose irakenera ubumenyi irakenera ubwenge buyikurikira rero barondera ayo mahigwe cyane cyane ku buhinga ngurukana ubumenyi no munsi niho byose byuzuye ego hama jewe nko ku ruhande rwanje ninasubira inyuma ngiye guhimiriza urundi gwaruka rw'abarundi cyane cyane bafite imigambi bariko bararangura mu kibano ndabafashe kuzuza ibisabwa kugira nabo bashobore kuronka amahigwe yo kuza gukurikirana zino nyigisho nahoramo
koze cyane chancel bamuhaye avuye mu gihugu cy'u Burundi muri Mandela Washington Fellowship Program yatangijwe na President Barack Obama turagushimiye
murakoze cyane
mu gihe makungu yiteguriye guhimbaza umunsi wahariwe abatwa imwe mu miryango y'abatwa iba muri quartier Nyarumanga zone Buterere mu gisagara cha Bujumbura ivuga ko itewe impungenge nuko itabona ingene izorungika abana bayo kwishure bitumwe n'ubukene irimo muri kino gihe iyo miryango isaba ko huboneka abayishyigikira cyane cyane abayironsa ibikoresho by'ishure by'abana ku neza igihugu n'abana ni inkuru ya Thierry Yves Ndayishimiye
iyo mwana adasubiye ku ishuri agira akabungika nini kuko ishuri nibwo bumenyi bw'umuntu nibwo kazoza kejo ku mwana
abo ni bamwe muri iyo miryango bavuganye n'abakunzi b'ishuri rya Amerika bavuga ko babangamiwe n'uko batabona uko abana babo bazoja ku ishuri mu mwaka w'amashuri uzotangura mu kwezi kw'icenda mu gihe hasigaye ukwezi kumwe ngo amashuri atangure
nko ku ruhande rwanje ndabona bitanyoroheye cyane kuko nta myiteguro ndiko ndakora kuko atamyikoro myiza mbona afise mu rugo
abo basangwa butaka banavuga ko ibikoresho by'ishure birimo amakaye byazimbye kandi basanzwe bageramiwe n'ubukene
kusubira ku ishuri bizokoro kuri urabona ni forme zarazimbye amakaye arazimbye ni ku ishuri basaba amahera
ku bijanye no kwijukira kwitabira ishure kuri abo basangwa butaka abavuga ko abenshi bari basigaye bakunda kwiga yamara bakaba bafise imungenge ku uwo mwete ushobora kugabanuka bagaheba ishure bitabavuye ko
ntango uvuba bafite zo kwiga kubera babavuga ati none ko batoyi bacu nakwe bahebye nariko rabona ntacho dufi ntakintu dufise cyo hava kigirane kidukurikirana n'icyo gituma narumva bacha bagira ingufu nke mu kwiga
ijwi rya Amerika ryavuganye kandi n'umwana w'umunyeshure wo muri iyo miryango yaganye ishure nawe uvuga ko hari abana bahura n'ingorane zo kutaronka ibikoresho kandi imiryango yabo itifashije bagahitamo guheba ishure bagasubira muhira
ego Ama saba tarungana na mahera yo kuba buri ibyo bikoresho nyene abafashe kwera amakaye ibikoresho amashakoshi uniforme.
Shimirimana Claude n'umugabo afise umugore n'abana batatu yabwiye abakunzi b'ijunja Amerika ko yanasezeranye n'uwo bubakanye imbere y'amategeko. Arashima intambwe imiryango imwe n'imwe yabatwa igeze ko, ariko naho biri uko avuga ko amikoro akiri make cyane kuri imwe muri iyo miryango, na cyane cyane ko benshi baba badafise ico bikora ko ngo babe bogura ibikoresho nko kuja kugurana mu mabanki.
Hama mu buzima dusanzwe tubayemo muri karitsiye ego ntivyoroshe kujanye n'ubuzima bwa misi yose, ukuntu bafungura, ukuntu dushaka kwigisha abana, birasaba kwiruka cyane muragashyamo ingufu. Mugabo amaronderero niyo sanga ari make, bivanye bamwe amikoro yabo abari make.
Kutaronka uburyo bwo kwiga nk'abandi bose, abo basangwa butaka bavuga ko bituma batagira ababaserukira mu nzego za leta guhera hasi.
Nagahombo kanini kuko yutize hari ibintu byinshi by'igihugu utashaka no kumenya, kuko iyo umuntu yize aratandukanye n'ubutizi. Ni kuvuga iyo umuntu yize akorera igihugu gatera imbere, hama gashikiza n'ivyumviro bishobora gufasha benshi batayize.
Abo bose basaba gufashwa mu nzego zitandukanye kugira ngo abana babo bazoronke uburyo bwo gusubira ku mashure, n'abahevye babe basubira kwiga.
Bakwiye kenshi nk'abarundi bagahagurukira iyo miryango, kuko ni imiryango myinshi tifise vuga abari imbere ko bo kenshi boba imbere bakaba mahanga.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abatwara ubushikiranganji mu byo bujejwe, harimo gushigikirana burongowe n'umukenyezi w'umutwakazi umushikiranganji Imel de Sabushimike, ariko ntitwabarose. Ariko Liberate Nchayenzi imboneza y'umutwakazi akaba ari nawe yashinze urunani mpuza abatwa Eniproba, ubu akaba arongoye komite y'inararibonye yago. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yasiguye ko abatwa bakiri nyuma, kuko n'ibiganiro batabyitabira neza, bityo n'ibibazo bafise bibe byo kwigwaho birimo n'ibyo bijanye no kwiga.
Kwasanze iyo abandi barundi bariko barahugurwa bariko barigishwa, abatwa megasiho baba bari abatwa sinzi ko batumirwa bagasiba abatwa na kujya kuntu mu nzego zo hasi usanga batarimwo, hari amakuru kesha atabashikira. Iyo atamuntu wabo rero arimwo, hari aho ibintu byinshi bitabashikira.
Uyo mukenyezi ariko avuga ko bariko barahugura abandi batwa kwitabira imigambi y'iterambere.
Duze na ruguru ukabaza by'amakoperative yo ku mitumba, ndakurahiye nk'abatwa bayari twatangwe kubahugura kugira ngo babone neza kw'iterambere ari bubwa mbere riraba bategerezwa kurihagurukira, kuko naka hariya azoza kugufasha kubera ivyiyumviro vyawe, kubera imigambi yawe ufise, ukamwereka wewe ibyo imigambi ufise.
Iyo miryango y'abatwa ishikirije izo mpungenge mu gihe rw'igenekerezo rya cenda ukwezi kwa munani buri mwaka, amakunga himbaza umunsi wahariwe imiryango y'abatwa. Mu Burundi nta bitigira ibihari by'abana b'abatwa bamaze kwitabira inzira yo kuja mu ishure. Gusa ibitigiri bitangwa ni banki y'isi byerekana ko abatwa abangana n'igice ku ijana by'abarundi bose. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuva giye ku butegetsi niwe yagenye ubwa mbere umushikiranganji wo mu bwoko bw'abatwa. Thierry Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Dukurikire mu Rwanda, aho aborozi bavuga ko indwara zigaramiye inkoko ku buryo zipfa zitararondoka, bigatuma ibikomoka ku nkoko bibura ku masoko yo mu gihugu. Leta y'u Rwanda ivuga ko guhera mu kwezi kw'icenda izotangura gukingira imiswi. N'inkuru twateguriye na Somutakaboyi ari i Kigali mu Rwanda.
Ku masoko yo mu Rwanda muri iki gihe hagaragara izamuka ry'ibikomoka ku nkoko birimo amagi ndetse n'inyama. Mu isoko rya Kimironko riri mu mujyi wa Kigali, igiti inkoko y'inyarwanda riragura amafaranga 220, ryarahoze rigura amafaranga 150, naho igiti inkoko ya kizungu ryavuye ku mafaranga 90, ubu ahenshi rigura hagati y'150 n'180. Mu gushaka kumenya intandaro y'iki kibazo, Ijwi rya Amerika ryasuye umubyeyi worora inkoko mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ngo ribashe gusobanukirwa impamvu y'izamuka ry'ibiciro hafi byikubye inshuro ebyiri. Mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge twasanze Kayirango Christina yorora inkoko. Uyu yabwiye Ijwi rya Amerika uko amatungo yagiye amushiraho.
Bazimpa yarudushwe ntagira kuzorora, baza kuzitera urukingo iminsi yararenze, nyuma yuko y'urwo rukingo zitangira kuremba no kurwara no kumanura amababa, bakababwira ko biterwa n'urukingo zitaboneye ku gihe ko mbere yuko bazirutera zari zimeze neza. Ku minsi rwomba kubonekeye rutabonetse byanze bikoze bizigiraho ingaruka. Urugero nk'izanjye byagaragaye ko ingingo zafashwe nyuma hafi y'iminsi 20 arizo zazizaniye gupfa pombe nkuko zose ikiraro cy'uko 500 nari nateguye nzira mwaho.
Undi mworozi wororera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba Madamu Yvonne Mukarurangwa watangaza ko kugeza ubu bagihura n'ibibazo by'inkoko zipfa zikiva mu ituragiro.
Ibi ngibi biracyari mu mishinga no kwigwaho no gutegurwa, ntago biratugeraho nk'aborozi cyane ko tuvugana ifite inkoko zifite ikibazo nago nz'uburwayi zirwaye bazo kiba ari cyo mu ituragiro. Izi nkingoro bashaka kuzajya baturagira mu terera mu ituragiro byaba ari byiza cyane.
Uko kubura umusaruro kw'aborozi b'inkoko bigira ingaruka zo kubura amagi n'inyama ku isoko cyangwa akahagera ahenze. Abaturage bo mu murenge wa Mageragere bavuganye n'ijwi rya Amerika batangaza ko nubwo baza akamaro ko kurya amagi ariko ibiciro byayo batakibyigondera.
Urabona nimbo ufite amagi atatu kandi ukaba wari ukeneye ikiro cy'ubugari urayatanga kugira ngo ubone cya kiro cy'ubugari.
No kuri radio tujya twumva ngo amagi ni meza. Uko nanjye ndavuga nti igigi itanu senkana zamvomera amajerekani angahe, noneho rero ijana ndi buruguru umunyu nzamara n'icyumweru ntago rwose babasha kugura igigi itanu.
Iki kibazo gishobora gukemuka mu minsi iri imbere nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB. Muri uku kwezi kwa karindwi iki kigo gifatanije n'uruganda rw'abafaransa rukora inkingo Seva Sante Animal batangiye gahunda yiswe Prevent yo gukingira imishwi y'inkoko mu maturagiro kugira ngo zitazongera gupfira ku borozi. Rabu n'iki kigo basobanura ko umusaruro w'inkoko n'ibizikomoka ugiye kwiyongera ndetse bikazaruhura imvu n'aborozi bahoraga bajya gushaka inkingo. Muganga w'amatungo uhagarariye Seva Sante Animal mu Rwanda no mu Burundi Remi Twagirimana atangaza ko iyi gahunda izongera umusaruro w'ibikomoka ku matungo. Twagirimana yizeza ko izi nkingo nta ngaruka mbi zigira ku buzima bw'abafungura ibikomoka ku nkoko ngo zimaze igihe zikoreshwa mu bihugu by'i Burayi.
Inkingo rero ko zikoze ku buryo umushwi ukingiye ku munsi wa mbere urukingo rudashobora kugira icyo ruyitwara, kandi nanone ni urukingo rushobora gutangwa rukaba rwafasha mu buzima bw'umushwi wose kugeza igihe cyose urangiriye. Hari imishwi itanga inyama ibaho iminsi 45. Iyo woroye inkoko umushwi kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa 45 ubushobora kuba wabaga. Nanone ku nkoko zitanga amagi kubera ko zo ziba igihe kirekire hari igihe dukora boosting. Boosting ni ukongera ubudahangarwa kuzamura, tugenda tufata nk'iminsi runaka yo kuzamura ubudahangarwa kubera yuko rwa kimwe ruzamara igihe kirekire.
Leta ivuga ko gukingira mu maturagiro bizafasha aborozi kwirinda indwara zajyaga zihitana inkoko zirimo gomboro ndetse na muraramo. Umuyobozi wungirije wa RAB ushinzwe ubworozi Solange Uwituze avuga ko iyi gahunda nshya igiye kugabanya impfu z'inkoko.
Ubu rero cyo iyi gahunda se kudufasha ni ukugira ngo za ndwara zose zajyaga ziteza ibibazo mu borozi zikingirwe zikiri mu maturagiro, hanyuma imishwi tuzajya duha Abanyarwanda igende yamaze kubona ubwirinzi. N'indwara ya gumboro iyo igezemo ngira ngo abantu bivuze ije itwara 100% ry'inkoko zose ndetse na Newcastle disease. Iyo zije ziratwara rwose 100% ku buryo byabaga ari igihombo. Umuntu hari abafamazi twigeze tugira ugasanga umuntu apfushije nk'inkoko 10,000 ariko nibamara kuhakingira kuzajya ziza zikingiye tuzaba dufite amahirwe yo kuzita.
Utanga imishwi ikingiye ku borozi b'inkoko biteganijwe gutangira neza mu kwezi kwa 9 uyu mwaka 2023 nyuma yo guhugura benshi bazakora uyu murimo. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Unaho ni cha gihe cyo kwashikiriza ikiganiro Amerikana cerekeye izaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri ibi bihe tugezemo. Umunsi umuhungenzi wacu Thomas Kamilindi aravuga ku gihe rusansuma yatanguriye muri Amerika.
Aramutse neza. Ku itariki ya kabiri ukwezi kwa munani 1790 ibarura ry'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika rya mbere na mbere ryaratangiye, ryamaze amezi 9. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye koko igihugu ku itariki ya 17 y'ukwa 9 1787 itegeko nshinga ryayo rimaze kwemezwa burundu na leta 13 zari ziyigize. Rivuga ko umubare w'abadepite bahagarariye buri leta mu nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress uzajya ugenwa nyuma y'ibarura ry'abaturage rizajya riba buri myaka 10. Itegeko nshinga ryasobanuye ariko ko ibarura rya mbere na mbere ryagombaga kuba bitarenze imyaka 3 ikurikira iyimikwa rya Congress ya mbere na mbere. Abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'iyi Congress ya mbere na mbere barahiye ku itariki ya 4 y'ukwa 3 1789. Ibarura ry'abaturage rero ryabaye umwaka umwe n'amezi 6 nyuma yaho. Ryatangiye ku itariki ya 2 y'ukwa 8 1790, ryamaze amezi 9, ariko ryagombaga gutanga imibare y'abaturage yo kuri iriya tariki y'ifatizo ryatangiriyeho. Ryayobowe n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Thomas Jefferson. Muri iki gihe ibarura ry'abaturage risigaye rikoreshwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare The United States Census Bureau cyashinzwe mu 1840 kigenzurwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Ibarura ryo mu 1790 rya mbere rero ryari rigamije kubona ibisubizo bitandatu: kumenya abazungu bafite ubwigenge bari mu kigero cy'imyaka 16 y'amavuko kujyana hejuru, kugira ngo guverinoma imenye amaboko yo gukora mu by'inganda n'igisirikare; kumenya abazungu bafite ubwenegihugu bari munsi y'imyaka 16 y'ubukure; kumenya abazungukazi bari bafite ubwigenge; kumenya abandi bantu bari bafite ubwigenge nk'abacakara bari barahawe ubwo bwigenge cyangwa se barabuguze; no kumenya umubare w'abacakara. Ibarura ryatwaye amadolari 44,377 y'icyo gihe, yaba angana n'amadolari 1,503,686,616 aho tugeze ubu. Ryagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite abaturage 3,329,326. Barimo abacakara 697,624, ni nko kuvuga ugereranije 20% by'abaturage bari bafite ubwigenge bose. Ijwi rya Amerika. Nta barura ryabaye mu gihe cy'intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Iryaherukaga itaratangira ryabaye mu 1860. Iryakurikiyeho ryabaye mu 1870, intambara yararangiye. Mu magambo make rero, buri myaka 10 nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikora ibarura ry'abaturage kuva mu 1790. Ibarura rya nyuma riherutse ni irya 2024, ryabaye mu 2020, nubwo rubanda bari bugarijwe kandi benshi bicwa n'icyorezo cya COVID-19. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kivuga ko kugera ku munsi w'ifatizo tariki ya mbere y'ukwa 4 2020, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite abaturage 331,431,281, barimo abirabura 46,900,000, ni ukuvuga 14.2% by'abaturage bose. Abaturage bose biyongereyeho 7.4% ugereranije n'ibarura ryo mu 2010. Imirimo yose ijyana n'iri barura riherutse ryo mu 2020 izajya kurangira mu mpera z'umwaka utaha w'2024, ritwaye amadolari 16,700,000,700,000. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njoti mwese mwaya duteza matuki ahani ho igani ya vidachu ila njiriye tura wa shimi chaneko mwahise mwo kukulikila na ijwi ya Amerika tura shimi kandi na bagenzi wa chubose bagenzi ruhara mwini wigani ilo Nadia Taha niwe ya du fashije kubashikiriza wigani ilo kuri mikro mwari kumwena Andre Frederic Mundikije mungira mahoro aho mwini hose.